Mu muhanda acuruza agataro, gusa amafaranga nayakura he?
Numva ari ikintu cyiza cyane. Tewe wenda n'akazi nkora, njye munguka 300 ku munsi. Wenda najya nshyiraho nka 300 ya buri munsi.
Cyangwa umuntu akabya saa sita nimugoroba akabura. Iyo ngize Imana nkabona amazi n'isabune, nkakaraba, ibyo mbishimira Imana.
Abo n'abanyagihugu bo mu Rwanda bavuga ku byerekeye igikorwa cyo kwiziganiriza ku gihe kirekire. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangurire ku makuru avuga hirya no hino, tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse neza Rosine, umwanya ni wawe, udushikirize amakuru waduteguriye.
Mwaramutse Fidele, mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho utungane bw'igisirikare bwuguruye urubanza rw'abikekwa kuba baragandaguye abahinga babiri b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu kwezi kwa gatatu mu ntara ya Kasai. Sentare ya gisirikare mu ntara ya Kananga yatanguje urwo rubanza kuri uyu wa mbere, imbere y'uko igwigiza yo gushika ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu, bisabwe n'abashikiriza manza nk'uko byatangajwe n'umushinga wa manza w'abagirizwa. Umunyamerika Michael Sharp n'umunyasuweda Zaida Catalan, abahinga babiri bishyirahamwe mpuzamakungu bari banyurujwe ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu. Ibiziga byabo bikaba byatowe aho byari byahambwe inyuma y'iminsi 16 yaho banyururijwe. Mwamenya ko abahinga bari bajejwe gutohoza ku bwicanyi n'uruhagarara byabaye mu ntara ya Kasai isanzwe igeramiwe n'imigumuko y'abagwanyi bazwi ku izina rya Kamwina Nsapu. Ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi ry'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'uburengero CEDEAO mu mfunyapfunyo ryemeye ibyasabwa n'igihugu cya Maroc ku kwinjira muri iryo shyirahamwe. Nyamara abategetsi b'ishyirahamwe CEDEAO aho bari bahuriye mu gihugu cya Liberia mu mpera z'indwi irangiye, bavuga ko ibyasabwe na Maroc bigikeneye kwihwezwa neza imbere y'uko icyo gihugu cyemerwa icyese kwinjira muri iryo shyirahamwe. Umwami wa Maroc Mohamed wa gatandatu ntiyari yitabiriye iyo nama y'abategetsi ba Syria wivuye ko umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israel yari yayitumiwemo. Maroc yari yavuye muri iryo shyirahamwe mu mwaka w'1984 inyuma yaho ryemereye ukwikukira kw'intara ya Sahara yo mu burengero. Ni mu gihe Maroc ibona ko iyo ntara ari igice cyayo. Bitekanije ko igihugu cya Maroc gitumirwa mu nama y'abakuru b'ibihugu bagize ishyirahamwe CEDEAO izobera mu gihugu cya Togo mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yatangaje kuri uyu wa mbere ko atazotangira James Comey aheruka gukomborwa amabanga yo kuyobora ikigo FBI kijeje gukora amatohoza ku vyaha, aho azoba yaramutse aje kwiregura imbere y'inama nshingamateka ku bijyanye n'ibiganiro byabaye hagati y'Uburusiya n'umugwi w'abajejwe wari ujejwe gutunganya imyamamazo yiwe. Ni mu gihe bivugwa ko Perezida Trump yatekanya gutuma ko Comey mu biro vyiwe mu ntumbero yo kumubuza kugira icyo avuze kuri ivyo birego, aho azoba yaramutse yitaba umugwi w'inama nkenguzamateka ujejwe amatohoza mu mpera z'indwi. Sarah Sanders, umuvugizi mu biro kwa Perezida, yatangaje ko mu ntumbero yo korohereza amatohoza kuri ivyo birego, Perezida Trump atazobuza Comey kushikiza ivyazi. Ni kubwa Perezida Trump ngo ibirego byo ku Rusiya bwivanze matora y'umukuru w'igihugu cya Amerika mu mwaka uheze ngo ni icyitwazo cy'abademokrate batemera ko umukandida wabo Hillary Clinton yatsinzwe. Umukinyi w'amasinema Bill Cosby yarengutse imbere y'ubutungane kuri uyu wa mbere. Cosby aregwa n'ibyaha byo guha abakenyezi ibiyayura mutwe no kubafata ku nguvu. Yakoze haheze imyaka irenga 10, uwo mugabo w'imyaka 79 yagirijwe n'abakenyezi bashika kuri 60. Umwe muri abo yitwa Andrea Constant ari nawe yahavuye yemerwa n'umucamanza kurenguka imbere y'ubutungane kugira atange ibirego vyiwe. Constant avuga ko Cosby yamuhaye ibinini imbere y'uko amufata ku nguvu. Ibyaha bitatu byagira Cosby bihanwa n'umunyororo w'imyaka 10 kuri kimwe cyose, hamwe n'ihadabu y'amafaranga angana n'$25,000 by'amadolari y'Abanyamerika. Bill Cosby arahakana ivyo birego vyose, yireguye avuga ko imibonano yagiranye na Andrea Constant bari bayumvikanye ko. Igipolisi cyo mu Bwongereza cyatangaje ko kimaze gufata abantu babiri mu bakoze ibitero byabaye ku munsi wa gatandatu i Londres ku mugwa mukuru w'Ubwongereza. Ibyo bitero byahitanye abantu indwi byongera bikomeretsa abashika kuri 50. Umwe mu bafashwe ni umusore w'imyaka 27 hazwi ku izina rya Kuram Shahzad Butt. Igipolisi kivuga ko cyari gisanzwe kimufise mu madosiye yacu yamara ko atampungenge nyinshi yarateye. Uwa kabiri azwi ku izina rya Rashid Rouane afise imyaka 30. Abo bagabo uko ari babiri bompi baba mu seruko bw'igisagara ca Londres. Igipolisi kimenyesha kandi ko kikiriko kirarondera wa gatatu kandi ko ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere bamwe mu bari bafashwe ku mvuzo z'amatohoza barekuwe. Ibihugu bya Arabia Saudite, Misiri, Bahrain, Emirats Arabes Unis, Yemen na Maldives byahagaritse kuri uyu wa mbere imigenderanire n'igihugu cya Qatar. Ibyo bihugu byagiriza Qatar ko ishyigikiye iterabwoba. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'andi makungu bwa Qatar bumenyesha ko iyo ngingo itagira insiguro kandi kwifatiye ku byagirizo bitagira ishingiro.
Urakoze Rosine ku makuru uhereje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'amakuru yo mu karere. Sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yarahagaritse kurahira ko abashingamateka bashasha b'inama nshingamateka y'uwo muryango ejo ku munsi wa mbere. Vyatumwe n'urubanza rwashingishijwe n'abashingwamanza bo muri Sudani y'Epfo bitwariye igihugu cyabo, bavuga ko abashingamateka bagiserukira bagenywe n'itegeko rya Perezida Salva Kiir kandi babwirizwa gutorwa n'inama nshingamateka y'icyo gihugu. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari Arusha Niyonkuru adufitiye.
Byari bitekanjwe ko inama nshingamateka igira kane y'umuryango wa Afrika w'ubuseruko irahira igatangura ibikorwa kuri uyu wa mbere, ariko siko byagenze. Kimwe mu byabereye intambamye iyo nama nshingamateka n'urubanza rwashingishijwe n'umushingwamanza ava mu gihugu cya Sudani y'Epfo imbere ya sentare y'uwo muryango. Mu birego byiwe Maitre Wani Santino Jada amenyesha ko igihugu ciwe cabonyanze ibwirizwa shingiro n'amasezerano agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu gutora abashingamateka baserukira ico gihugu.
The president appointed these people through presidential degree. But the treaty says
ati umukuru w'igihugu yaragenye abashingamateka biciye mu ngingo y'umukuru w'igihugu decret mu gihe amategeko agenga umuryango wa EAC avuga neza ko babwirizwa gutorwa n'inama nshingamateka mu bihugu iwabo. Ariko twebwe muri Sudani y'Epfo nta kintu citwa amatora cigeze kiba. Araba mu Buganda baratowe, muri Kenya bariko baratorwa nk'uko byagenze mu bindi bihugu aho batowe n'inama nshingamateka zaho. Iwacu muri Sudani y'Epfo kuki hoho bitagenda gutyo, nta mategeko akurikizwa iwacu. Inyuma y'imburano sentare yafashe ingingo kwihagaritse irahira ry'inama nshingamateka nshasha igira kane irimwo abo bashingamateka baturuka muri Sudani y'Epfo gushika ubwo rubanza ruheze. Uruhande ruserukira leta ntigwari witavye wasabwe kogwo kwitaba itariki 15 zo ku kwezi kwa gatandatu. Maitre Wani Santino Jada yashimye iyo ngingo. Icyo bikoze yavuze ko afise amakenga ku mutekano wiwe kubera ivyo birego yazanye muri sentare.
I'm very happy that the court has granted me the order to stop.
Ndaryohewe ko sentare yafashe ingingo yo guhagarika ibikorwa byose by'inama nshingamateka nshasha irimo abashingamateka bo muri Sudani y'Epfo. Mvuga ko batatowe, ndabizi ko nshobora kugirirwa nabi kubera ibyo. Murazi nuko iwacu hari intambara. N'ejo bundi vuba hari umwe mu baharanira agateka kazi na muntu yafashwe arafungwa. Ubu sinzi nimba yo bakiriho canke yarahohotewe. Ibyo nanjye bishobora kunshikira, ariko igikomeye si ubuzima bwanje, ahubwo ni kazoza k'igihugu canje n'abanyafrika y'ubuseruko bose. Nicyo gituma nitwaye nubwo nzi ko ubuzima bwanje buzobangamirwa.
So I know that my life is at the risk.
Na ugo rubanza rutari kuba rwashingishijwe, umukuru w'inama nshingamateka ya EAC yarangije ikiringo yari yamaze kumenyesha ko ukurahira kw'abashingamateka bashasha kwigijwe inyuma. Honorable Daniel Kidega yaseguriye ijwi rya Amerika ko igihugu cya Kenya kitaratora abashinga amateka bagiserukira gushika n'ubu.
The Republic of Kenya has not yet concluded its election, and this indeed
ati igihugu cya Kenya ntikiraheza amatora y'abashinga amateka bashasha. Ibyo bizocereza gato ibikorwa by'inama nshinga amateka igira kane yabwirizwa gutangura kuri uyu wa mbere. Turiko turavugana n'inama nshinga amateka muri Kenya kandi baremeye ko bagiye kubinyarutsa. Ku bindi bihugu byamaze guheza gutora ababiserukira, no kuri ntidushobora kurahiza bamwe abakenya bataraza nabo. Akarere kadufitiye inyungu twese, iyo umwe agwaye twese turababara. Nico gituma tubwirizwa kurindira bagenzi bacu bo muri Kenya. Mu mwaka w'2006 nawo nyene inama nshinga amateka y'uwo muryango yaracerewe gutangura ibikorwa mu kiringo cy'amezi arenga atandatu. Nawo nyene byari byatumwe n'igihugu cya Kenya kitari bwatore abagiserukira. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC. Mu Burundi ejo ku munsi wa mbere wari umunsi mpuza makungu wahariwe gukingira ibidukikije. Leta y'u Burundi ihamagarira abantu kwirinda ibikorwa byose bititura ibidukikije, harimo gucukura nabi ubutare, ukutagwanya inkukura, guhonya ibiti n'ibindi. Amashirahamwe yigenga nayo asaba leta gushira mu gisata cy'ibidukikije amafaranga akwiriye. Ayo mashirahamwe avuga ko yoshima kubitse 40% byayo akoreshwa ku mwaka yoja muri icyo gisata. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikanez.
Samuel Ndayiragiza twarwego rw'igihugu rugerwe gucungera ibidukikije OBP yashikiriza ko umunsi wahariwe gukingira ibidukikije uhambaye rwose kubera muri kino gihe bibangamiwe haba mu Burundi no ku isi yose. Ndayiragije yerekana bimwe mu bintu bibangamiye ibidukikije mu Burundi kurusha ibindi.
Igwirana ry'abantu riguma ribangamira ibidukikije nka mu gihugu cyacu n'ivyo mubona, amashamba, ibibira n'ahandi. Turabona ko ari uguhornya amashamba gufatiye na cyane cyane kutatahura akamaro k'amashamba. Turabona guturira amashamba birabangamiye ibidukikije. Hariho kurima mu mashamba, tuvuze rero ibidukikije baharimo bya binyabuzima gacazamo rero n'ibitari binyabuzima, imitumba, amasoko n'ibindi. Harimo rero n'uruhigi nago nyene rubangamiye ibidukikije. Kurima mu myonga tugahindura ibidengeri kama by'amazi, harajemo rero n'ugutoseka z'amazi. Hariho inkukura idutwara uburyohe bw'isi. Ubworozi harya twororeraho tubonye hose, harya inka zirirwa ziranyonyanga cyane cyane ku mitumba mugiye kuramuza musanga ivyatsi byaraheze, amabuye asigaye ari ari hejuru. Icanyuma hariho abantu bimba ubutare senyi, amabuye bibangamiye ibidukikije.
Iruhande y'ibyo bibangamiye ibidukikije, amashyirahamwe yigenga akorera muri icyo gisata n'ubwo avuga ko ashimishwa n'utwigoro twa leta twakozwe muri imyaka iheze aracafite cyane gura uburyo buke bukigenerwa. Diomede Mujojoma atwara ishyirahamwe Ensemble pour la protection de l'environnement.
Mu mabije y'igihugu usanga iyo bagize ngo bahaye icyo gisata cyo gukingira ibidukikije amafaranga menshi, usanga bayihaye ibice 8%, kandi usanga ari hagati ya 4, 5, 6. Ayo mafaranga nayo inka yo kuriha ibiro abakozi bonyine bakorerayo, uravye uburyo bukoreshwa si byinshi si kirenga. Nk'ubu turiko turategura ibikorwa, turiko turabitegura na n'ubushikiranganje bujejwe gukingira ibidukikije, usanga nabwo nyene kugira igikorwa gikogwe ari uko burinda kuja kurondera imfashanyo mu yandi mashirahamwe canke ya yandi ma entreprise akorera ngaha mu Burundi. Ayo rero mu gihe atagize ngo agire icafashije, urumva ibikorwa birahava no guhagarara bigahagarara. N'imiburiburi nk'ibice nka 40% by'intunganyo y'amafaranga leta yokoresha ibidukikije vyotegerejwe kuba bifise iyo bije kugira ngo ibikorwa bishobore gukorwa.
Muri ivyo bikorwa bimwe leta yamaze kuvyiyumvira, ibindi gashaka kubishyira mu ngiro.
Kwijukira inyigisho zijanye no kubyara ku rugero nta kundi. Ibyo kubyara ba Minani, ba Miburo, ba Nyandwi tubisezere. Dutegerezwa gutera ibiti byinshi mu gihugu cyose, kororera mu mpongore. Zijya nka zirirwa ziratembagara ku musozi, guca imikobeko no kwambika imisozi yacu ibiti bijana n'indimo n'ibindi. Kwirinda no kwamirira kure ibikorwa bishobora gutosekaza amazi. Kubahiriza cya kibanza cy'ihemero cy'inzuzi. Kwirinda no kwamirira kure ibikorwa byose bikorerwa mu mashamba nk'uruhigi, uturira no kuyarimamo. Ikindi gikomeye ni ukwijukira kuba mu bigwati kugira ngo turonke isi ndimwa ikwiye aho dushobora kurima.
Murojo marasi chahanu bura abantu bose muri rusangi.
Abanyagihugu tubatera kamo yuko umwe wese yotegerezwa kumenya ica dico ibidukikije akamaro ibidukikije bimufitiye hanyuma akagerageza kubikingira aho aherereye. Ariko sa abanyagihugu gusa turafatira kandi no kuri aya mashirahamwe. Amashirahamwe yishinze gukingira ibidukikije ntitwishinge tuvuga gusa tuvuga ku munwa mugabo tuje no kuri terrain hanyuma dukora ibikorwa abo banyagihugu baheze babibonereho nabo bafatireho akarorero hanyuma ayo mashira hamwe yabikoreye ivyabo nabo umwe wese mu mugambi agomba gukora awukore aravye yuko uwo mugambi udahava uza konona ibidukikije akabanza kuba vyavyigwa bita étude d'impact environnement.
Nubwo amashyira hamwe n'ibisata bya leta bemeza ko idukikije byatitutse mu gihugu cy'u Burundi nta bitigira ibishasha byo muri imyaka nk'ini heze byerekana urugero byononekaye ko eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Shuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC tuve mu Burundi dukubitire mu Rwanda aho leta ivuga ko kuva mu kwezi kwindwi abanyarwanda bose bazoba batangwa igikorwa cyo kwiziganiriza kw'igihe kirekire. Iyo ngingo ije inyuma yuko kugeza ubu abanyarwanda bangana n'ibice 10% aribo bonyene biziganiriza. Ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi.
Ibari itangwa na Minisiteri y'Imari igaragaza ko abanyarwanda bangana n'10% aribo bonyene babasha kuzigama. Ibi byatuma umuntu yibaza uko abandi bangana na 90% bazabona ikibatunga mu gihe bazaba batakigira imbaraga zo gukora. Mibare igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi 2032 abanyarwanda barenga miliyoni imwe bazaba barengeje imyaka 60. Iki ni ikigero cy'abantu baba batakibasha kugira icyo binjiza. Minisitiri w'Imari y'u Rwanda Claver Gatete avuga ko leta yatangiye gutekereza imibereho y'abanyarwanda mu gihe kiri imbere ishyiraho uburyo bwo kwizigama bw'igihe kirekire.
Biragoye kugira ngo umuco wo kugira ngo umuntu afashe buri muntu umwene wabo bigoranye ku buryo wenda bitazanakomeza nk'uko ngubu bimeze. Tugateganya rero yuko icyo gihe umuntu udashoboye hari ukuntu leta nayo iza kureba uburyo ishobora ko yamufasha. Ariko twareba uwo mubare w'abantu bazabarenze miliyoni muri 2032 ukavuga uti abo bantu utabazigamiye byagenda bite? Leta yabatunga ite? Kuko icyo gihe nubwo baba baragize ku idolari rimwe biragenda bikarenga miliyari 300 z'amanyarwanda ku mwaka. Izo miliyari rero ni nyinshi cyane kandi icyo gihe ntabwo wavuga yuko ari cyo idolari imwe ku munsi yabyo zatunga umuntu.
Iyi gahunda izabireba abanyarwanda bose uhereye ku mukene ubarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe aho asabwa gutanga 12,000 mu mwaka. Icyiciro cya kabiri cy'ubudehe bo bazatanga agera kuri 15, naho icyiciro cya gatatu bo bazatanga 18,000. Leta izajya yongerera buri muntu wese wo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri ayo yatanze kugeza igihe mu gihe cy'imyaka 3. Ibi bisobanura ko niba uwo mu cyiciro cya mbere atanze 12,000 mu mwaka leta izamushyiriraho ibindi 12 akagera 24. Ibi bikazakorwa kugeza ku myaka 3. Nabo mu cyiciro cya gatatu bo bazajya batanga amafaranga 18,000 leta ibatangira 1/2. Ibi byose leta izabikora mu gihe cy'imyaka 3. Gusa nyuma yaho umuturage agakomeza atanga umugabane we leta itakimwongerera. Abaturage se babona iyi gahunda izahindura iki ku mibereho yabo? Abaganye n'Ijwi rya Amerika babisobanuye uko.
Ntabwo nayabona, nibera mu muhanda ncuruza gataro, gusa amafaranga nayakora heza.
Ibi bintu ucuruza ni ibiki subu?
Ni umucyacyari n'umwenya.
Ibi ngibi ntabwo byakuviramo kubona nk'ibihumbi 18 bya buri mwaka?
Ntabwo nabasha kubibona. Ni ugushaka ipura y'abana na mituweli ni ikibazo, ntabwo mituweli ubungubu.
ifite kubyiki iyo gahunda ya leta umvuta ishobora wowe
abana babiri
na mituweli nabo ntari bafite
ntayo bafite
ni ibintu byonyine by'ibyatsi ucuruza
ni ibindi byonyine
bibasha kubona n'ibyo kurya sintekereza
ni rimwe ku munsi ubundi ni ugushakisha turya rimwe gusa nyine twarya nimugoroba cyangwa umuntu akarya sasa nimugoroba akabura iyo ngize imana nkabona amazi n'isabune nkakaraba ibyo mbishimira imana
hari ikindi kicyo gisanga bitagoranye kubona aya mafaranga ndetse bakanemeza ko ari gahunda z'abasindagiza kugeza mu zabukuru
umuntu yabishyizeho gahunda n'uwa ari umukene ntabwo yabura
ubundi umuntu azigama ateganya ibizamugirira akamaro imbere ariko kugeza ubu ngubu jyewe igihe ni mu myaka y'inyongezo naba nzigama ayo kuzagira guteko cyose
kuko ayo ni amafaranga ashobora kugoboka mu gihe utazaba ufite imbaraga zo kuba wagira icyo wimarira
urumva ari ikintu cyiza cyane yewe wena n'akazi nkora njye munguka 300 ku munsi wenda najya nshyiraho nka 300 ya buri munsi
Minisitiri Gatete mu cyumweru gishize yari yabwiye abadepite ko atari ngombwa ko amafaranga atangwa buri kwezi ko umuntu ayashyiraho uko yabonye aya mafaranga azajya ahabwa umuntu ugeze mu gihe cya pansiyo ni ukuvuga mu myaka 55 cyakora umuntu wese wayatanze ashobora no gusaba ko yahabwamo make mu gihe hari imishinga yatangiye ubu buryo bushya butandukanye n'ubwo ari busanzwe aho abakozi bizigamiraga amafaranga bazahabwa mu gihe bageze muri pansiyo iyi gahunda yo iteganya kureba abaturage bose kuva ku mwana ukivuka umukozi wo mu rugo umuhinzi uhingira abandi mbese buri cyiciro cyose cy'abanyarwanda itegeko rishyiraho ubwizigame bw'igihe kirekire uburiri mu nteko ishinga amategeko mu gihe ryaba rituwe vuba iyi gahunda izahita itangira mu kwezi gutaha kwa 7 Asunta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku makuru yerekeye inkino mugenzi wacu Ernest Ugeziwe adufitiye byinshi ku nkino zabaye mu mpera zindwi irangiye no kwihiganwa ry'amakinga rya Tour de France rizotangura mu kwezi gutaha.
Umuryango wa gitaru unogeye amatwi acuranga indirimbo bayiriza igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umucuranzi w'inararibonye Carlos Santana niwe watangije ibirori byari byitabiriwe n'abatari bake biganjemo ahanini ibyamamare ku kibuga Oracle Arena kiri mu mujyi wa Oakland muri Leta ya California ikipe ya Golden State Warriors yari iri mu byishimo byo kugaruka k'umutoza mukuru wayo Steve Kerr wari umaze igihe kitari gito atagaragara kubera uburwayi muri uyu mukino usa nk'uworoheye Golden State Warriors ku buryo bugaragara igice cya mbere cyarangiye n'ubundi ikipe imbere ku manota 67 kuri 68 ya Cavaliers. Uyu mukino kandi wagaragaje ubuhanga bw'abakinnyi ku giti cyabo nka Kevin Durant, Stephen Curry ndetse na Klay Thompson. Gusa ku rundi ruhande LeBron James nawe yakomeje gushimangira ko ari we ugihetse ikipe ya Cavaliers kuko iyo yafataga karuhuko yasigaga icyuho kigaragara mu kibuga. Igice cya kabiri nacyo ikipe ya Warriors yaje kucyegukana ndetse umukino urangira ari amanota 132-113 ya Cavaliers. Uyu mukino Warriors itsinze uje usanga ubanza yatsinze mu cyumweru hagati ku manota 113-92 ya Cavaliers. Insinzi yezo yayihesheje amahirwe yo kuba yakwegukana igikombe nubwo hakiri kare kubyemeza kuko hari amahirwe kuri Cavaliers ifite imikino ikurikira ku kibuga cyayo kuri uyu wa gatatu n'uwa gatanu ni ukuvuga tariki ya 7-9 z'iki cyumweru dutangiye. Mu gihe abakunzi ba basketball bakurikiranaga uyu mukino ku rundi ruhande ibihumbi by'abafana bambaye imyenda y'umweru bagiye ku mihanda Madrid gusanganira ikipe yabo yari yo Madrid yegukanye igikombe cya 12 cya UEFA Champions League kuwa gatandatu w'icyumweru gishize itsinze ikipe ya Juventus ibitego 4-1. Ni umukino wabereye ku kibuga cya Cardiff muri Ecosse ukanakurikirwa n'abafana barenga miliyoni 200 ku mateleviziyo yabo. Ubwo abakinnyi b'ikipe n'abari babaherekeje bageraga muri Espagne kuri iki cyumweru babanje kwakirwa n'umuyobozi mukuru w'umujyi wa Madrid Cristina Cifuente wabashimiye akazi gakomeye bakoze ko guhagarara umujyi wabo neza wa Madrid nawe bamuha umwambaro w'urwibutso igikombe cya 12 cya Champions League begukanye. Nyuma y'ibyo bagiye gusuhuza abafana ibihumbi n'ibihumbi bari babategereje ku mihanda y'i Madrid mu modoka ifunguye hejuru. Umukinnyi kabuhariwe Cristiano Ronaldo ndetse n'abagenzi be bagendaga berekana igikombe begukanye ku nshuro ya kabiri bikurikiranya ibintu byari bitarakorwa n'indi kipe kuva irushanwa ryavugururwa mu mwaka w'1990. Indi kipe yegukanye umuhigo nk'uyu ni AC Milan yagitwaye mu mwaka w'1989 ndetse no mu mwaka w'1990. Nyuma yo gutsinda ibitego bibiri wenyine kuri uyu mukino Cristiano Ronaldo yahise ashimangira bidasubirwaho ko ari we mukinnyi ukwiye kwegukana igihembo cy'umukinnyi w'imena w'uyu mwaka. Reka dusoreze kandi ku isiganwa ry'amagare Tour de France, isiganwa ry'amagare rikomeye kurusha andi ku isi kugeza uburira bw'ukwezi ngo ritangire. Abakinnyi baryitegura ubu bari mu gihugu cy'Ubufaransa mu isiganwa ry'imyitozo rica mu mihanda izanyura mu Tour de France. Kuikubitiro harimo Christophe Froome watwaye iy'umwaka ushize n'umunyarwanda Adrien Nshuti ugeze ku rwego ku nshuro ya mbere. Ku itariki ya gatanu kamena umwaka w'2017 mu mujyi wa Saint-Étienne mu Bufaransa hatangijwe irisiganwa rizenguruka ibice bitandukanye by'iki gihugu. Irushanwa ryitwa Criterium du Dauphine riri gukinwa ku nshuro ya 67 rizwi nka muri umuntu wa Tour de France kuko rimara iminsi 8 rinyura muri zimwe mu nzira zizakoreshwa kandi akanitabira amakipe azakina Tour de France isiganwa rya mbere ku isi mu mukino w'amagare. Uyu mugabo uvuka i Rwamagana uri mu bahagarariye ikipe ya Team Dimension Data yo muri Afurika y'Epfo yabwiye ikinyamakuru L'Equipe cyo mu Bufaransa ko ari ibyishimo bikomeye kugera kuri uru rwego uvuka mu gihugu gito kitagira umuntu wakinye Tour de France n'umwe. Umwaka ushize Criterium du Dauphine yegukanye na Christophe Froome wa Team Sky yo mu Bwongereza bigeze no kwirushanwa rikuru rya Tour de France naryo araryegukana.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu myaka itatu iheze abanye-Iraq barenga miliyoni 3 baratesheje ingo zabo n'abagwanyi baharanira leta ya Kiislamu. Naho abasirikare ba Iraq bifatanya n'urunani rw'abasirikare mpuzamakungu mu kurandurana n'imizi uwo mugwi w'abagwanyi babakura mu turere bari barafashe, amabombe bateze mu kuzimu arabangamiye abanye-Iraq bashobora gutahuka basubira mu ngo zabo. Rachel Chain, umwanditsi ku mbuga ngurukana bumenyi akaba kandi akorera mu biro by'ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga mu bibazo bya politike n'igisirikare, avuga ati uko abagwanyi baharanira leta ya Kiislamu bagenda bahunga uturere niko bagenda basiga inyuma ibigwanisho n'ibikoresho bishobora kubangamira amagara y'abantu canke ibintu biturika basiga mu bibanza bimwe bimwe nk'akarorero inyubakwa za leta zijejwe gutegura amazi n'umuyagankuba. Rero imbere y'uko imiryango y'abanye-Iraq isubira mu ngo zabo ngo bubake uturere babamwo, ivyo bigwanisho bitegezwa kubanza gukugwayo. Ugukura imitego y'amabombe yenyegejwe mu kuzimu iziturika hagize ikizikoze ko nk'izitazigwa IEDs n'ibindi bigwanisho biturika n'ibibangamira amagara y'abantu birakenewe mu gufasha gutsimbataza umutekano mu bigwati abagwanyi baharanira leta ya Kiislamu bomowemwo. Yamara ako kigoro kazanana n'intambanyi zako. Muri kahise ibikorwa byo gutabara imbabare bijyanye no gukuraho ibigwanisho byanyegejwe n'abagwanyi bitangura mu gihe intambara yaheze. Yamara ubu byinshi muri byo birakogwa mu turere tuba turi hafi y'ahakiri intambara ariko abantu batakihaba. Ibyo rero bisigura ko aba bakozi bategerezwa gukura ibyo bigwanisho muri utwo turere bategerezwa kuba baherekejwe n'abasirikare. Dufasha akarorero k'amabombe batazira IEDs zirakunzwe gukoreshwa cyane n'abagwanyi baharanira leta ya Kiislamu. Zimwe zimwe zikogwa mu mahinguriro aho zikogwa ari nyinshi icyarimwe, izindi zigakogwa n'abahinga bamenyereye ibijyanye n'amabombe. Izo rero ntibyoroshe gukugwaho iyo habaye ibikorwa by'abajejwe kugarukira imbabare basanzwe bakora icyo gikorwa. Kuva mu mwaka w'2023 Amerika yarashize amadolari ashika ku mamiliyoni 300 mu bikorwa byo gukuraho no guta ibigwanisho biturika biri mu gihugu cya Iraq. Ibicishije mu biro bijejwe ibibazo bya politiki n'igisirikare mu bushikiranganje bwa Amerika bijejwe imigenderanire n'amahanga, leta ya Amerika irakorana n'abahinga batandukanye muri ibyo bikorwa byo gukuraho ibigwanisho mu turere twari twarafashwe n'abagwanyi baharanira leta ya Kiislamu.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti mwalimu duteza matwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha ahaniyo bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteza amatwi kimutango rero mu biganiro byacu bikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.